iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriho neza inshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Kwezi kwa gatatu buri mwaka kwahariwe umugore, bamwe mu bapfasoni b'Abarundi kazi bemeza ko nubwo hari intambwe imaze guterwa mu guteza imbere uburinganire, inzira ikiri ndende mbere y'uko uburinganire nyabwo bugerwaho.
Bashingantahe nabo nyine turagaruka ko twabagira tuti bashingantahe bacu mutadushyigikiye burya hari aho tutoshika kuko twese turi maziranire.
Uwo ni umupfasoni Penta Hayimana ashinzwe iterambere n'imibereho myiza y'umupfasoni mu ishyirahamwe MAC.
Ndiko ndavuga ko habaye intambwe kivuga ngo byaratunganye byarabaye neza, mugabo ndiko ndaraba nk'amabanga bageza atari nk'igihugu kimwe kimwe n'ukuri bacabona yuko abakenyezi bari hasi.
Uyu nawe ni umupfasoni Marie Louise Baricako uyobora ishyirahamwe ry'abapfasoni riharanira amahoro. Umunyapolitike utavuga rumwe na leta muri Uganda yahamagariye abatuye icyo gihugu guhaguruka bagatangiza imyigaragambyo y'amahoro yo gukuraho Perezida Yoweri Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi. Perezida wa Nigeri ucyuye igihe Mahamud Issouf yegukanye igihembo cy'ubuyobozi bwiza cyitiriwe Mo Ibrahim. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi, reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho leta itegura gufungura abanyururu benshi mu rwego rwo kugabanyiriza umutwaro gereza zarengeje ubushobozi bwazo. Thomas Kamilindi aduhe ibisobanuro.
Iteka rya Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye rivuga ko abamaze byibura imyaka 5 muri gereza bashobora gufungurwa, kereka abashobora kubangamira no guhungabanya umutekano w'igihugu. Abafungiwe ibyaha byo gukoresha nabi no kunyereza umutungo wa rubanda nabo bashobora gufungurwa baramutse biyemeje gusubiza ibyo basahuye, inyungu zabyo n'amagarama y'imanza zabo. Muri make abanyururu bashobora gutaha bose hamwe bagera ku 5,255, ni ukuvuga byibura 40% by'abarundi bari muri gereza muri iki gihe. Icyemezo cya Perezida Ndayishimiye kije nyuma y'amezi 2.5 arekuye abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu.
Umunyapolitike utavuga rumwe na leta muri Uganda yahamagariye abatuye icyo gihugu guhaguruka bagatangiza imyigaragambyo y'amahoro yo gukuraho Perezida Yoweri Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi. Umunyapolitike Robert Chagulanyi uzwi nka Bobby Wine niwe watanze iyo mpuruza nyuma y'igihe gito atsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa mbere. Muri ayo matora Perezida Museveni yatsindiye kuyobora manda ya gatandatu ku majwi 58%. Bobby Wine bari bahanganye we onye 35%. Gusa uyu munyapolitike yaje kutemera ibyavuye matora, avuga ko ayo matora yibwe kandi ko yarimo uburiganya bwinshi. Yaje kujururira inkiko asaba ko amajwi yatangajwe na komisiyo y'amatora agirwa impfabusa, ariko nyuma za gukura ikirego cye mu rukiko asobanura ko atari yizeye imikirize y'urwo rubanza. Kuri uyu wa kabiri Bobby Wine yahamagariye abaturage guhaguruka bakarwanya ubutegetsi avuga ko bubakandamiza bukabahindura abaja. Kuva amatora arangiye mu kwezi kwa mbere, uyu munyapolitike utavuga rumwe na leta yakomeje kuvuga ko abayoboke be bashimutwa abandi bakaburirwa irengero. Polisi ya Uganda yo yahise yamagana ibyavuzwe na Bobby Wine, ivuga ko ibyo ahamagariye abaturage gukora bitemewe n'amategeko. Yahise ivuga ko nayo yiteguye gufata igashyikiriza inkiko abazica amategeko. Muri Guinea Equatorial umubare w'abantu bamaze gupfa bazira inkongi y'umuriro yatewe n'ibikoresho bya gisirikare umaze kugera hafi ku 100. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Ku munsi wa Mungu mu bigwati by'Imondong kwa Mtoma mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bata, abategetsi batangaza ko ibisasu byaturaguritse mu makambi ya gisirikare atandukanye, hakomereka abantu bashika ku 615. Leta itangaza kandi ko muri 316 bavuwe bamaze kuva mu bitaro, abandi 299 basigaye mu bitaro bitandukanye mu Gisagara. Ubutegetsi bumenyesha kandi ko abantu barenga 60 batabawe bakugwa munsi inyubakwa zabasenyagurikiye ko. Perezida Teodoro Obeng Nyuma yavuze ko leta igiye kugira inama yihuta kugira bakore amatohoza y'uburyo abashikiwe n'insanganya boshikirizwa imfashanyo zigiye gutangwa n'igihugu imbere yuko iziva mu mahanga zibashikira. Leta imenyesha ko amatohoza yatanguye kuri uno munsi wa kabiri mu kumenya icyatumye ibyo bikoresho bya gisirikare bita amadinamite biturika. Umukuru w'igihugu yari yatangaje ko icyatumye haba izo nsanganya byatewe n'ukutitaho neza ububiko bw'ibyo bikoresho mu makambi ya gisirikare, bigatuma haba ingaruka mbi zisenyagurika y'amazu y'abantu n'inyubakwa zo mu gisagara cya Bata.
Perezida wa Nigeri ucyuye igihe Mahamadou Issoufou yegukanye igihembo cy'ubuyobozi bwiza cyitiriwe Mo Ibrahim. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilinde.
Mahamadou Issoufou w'imyaka 68 y'amavuko ategetse manda ebyiri zikurikiranye kuva mu kwezi kwa kane 2011. Yubahirije itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya Niger manda ya gatatu. Aritegura gutanga ubutegetsi mu mahoro bwa mbere mu mateka y'igihugu cye mu kwa kane gutaha nyuma y'amatora yo mu kwezi gushize. Mu itangazo yashyize ahagaragara, umuyobozi w'ikigo Mo Ibrahim gitanga iki gihembo, Festus Mogae wahoze ari umukuru w'igihugu cya Botswana, asobanura ko Issoufou agihawe kubera ko atatatiye amasezerano yagiranye n'abaturage ba Niger. Hari hashize imyaka itatu iki gihembo cyarabuze ugihabwa, Mahamadou Issoufou akaba abaye uwa gatandatu ucyegukanye kuva cyashingwa mu 2006. Igihembo Mo Ibrahim gihabwa abantu bayoboye ibihugu cyangwa guverinoma muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara baba baratowe na rubanda bakava ku butegetsi nyuma ya manda bemerewe n'itegeko nshinga, kandi babaye indashyikirwa mu mitegekere yabo. Utwaye igihembo Mo Ibrahim ahabwa amadorari 5,000,000 inshuro imwe rukumbi, ariko hakiyongeraho andi madorari 200,000 buri mwaka ubuzima bwe bwose.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta yategetse ko isoreshwa ry'ibinyabiziga bitwara abagenzi mu bigo abagenzi bategeramo imodoka mu mujyi wa Bujumbura bihagarara. Abagenzi bakiriye neza icyo cyemezo ko basanga kizagabanya amafaranga basanzwe bariha mu ngendo zabo. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza.
Ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nacyo gisagara kugeza ubu kirimo imirimo nka yose ya leta n'amashyirahamwe yigenga na mpuzamakungu hatibagiwe za ambasade zose, amashyirahamwe y'abashoferi b'imiduga, amapikipiki, imiduga y'amapine atatu izwi nka tuktuk, hamwe n'amakinga bishishwa amafaranga aragwiriye. Abakuru bayo bari bamaze imyaka itari mike ari batunganya igikorwa cyo gutorokanya amafaranga asabwa ku bituro byaba iby'imiduga ija mu ntara zitandukanye hamwe n'ikorera hagati mu gisagara. Hejuru y'amafaranga y'amashyirahamwe nayo ashinga manda ya canke yadaburikiye bwa tubahiza ingingo ubigiye guhinduka. Umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati yasigura ku ingingo yafashwe mu ntumbero yo kwirinda kuremera abanyagihugu. Cyenkurikiye
amafaranga yose yahoratozwa nabo bari muri aya mashyirahamwe bayatoza bene ivyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe kubera kuko ariko haribonekeza kugomba kwitiranya ibintu. Abambere barongoye aya mashyirahamwe bakaba basabwe ko baca baka ibitasi abo bahora batuma kujya kutoza amafaranga. Abantu bonyene barekuriwe gutoza amafaranga ni abantu barungiswe n'ubushikiranganji n'abatoza kori bashasha, nibo bonyene bariko barakora igikorwa leta yabatumye. Abasigaye bose ntaze hagira umushoferi azosubira kwakwa n'ifaranga na rimwe. Duhora tubibona hari n'ababiruka ko mbere bigakomera, ntaze hagire umuntu n'umwe asubira kwa kufaranga kuko twabonye ari igikorwa cyo kubaremereza cyane, kandi ahanini kikaba kiriko kiratera ugomba kwitiranya ibintu cyo akononera ikogwa gihambaye kiriko kirakogwa n'ubushikiranganje kijanye n'uko kwezi gahinyuza
uko kwezi kwa gahinyuza kuvugwa ni president Evariste Ndayishimiye yakugenye amaze kwemanga kwasanzwe n'imiburi y'iburi imyarize zenga 40 ku mwaka zinyuruzwa mu matagisi n'amakori yatozwa mu makomine kubera abantu bikika mukiza
na kamarama kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwe hagatozwa imiliyoni 30 mundwe zizo 45 zagiye hariho ndabagabishije bazitanira bimenye ubu nibabenye naribo baje kupima bigeragereza ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni mutitanira bayahora yiba none twovuga ko arinde tuzovuga ko arinde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabiza ubu tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramara maji twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka nimwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjirana rugaca turi ama miliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki
mu gisagara cya Bujumbura aho nyine naho umushikanganje yagiye intwaro yo hagati y'injya kuvendira ko buca yemeza ko kundwa imwe yasanze hibwa arenga imiliyoni 120 abanyonzi bagendeje mu mapikipiki n'abandi baganira n'ijwi rya Amerika bariruhutsa
azakiriye neza hari byo twatanga bitajyana muri leta twahohoterwa none utanze amafaranga cyane ikintu na kimwe baguhaye umva yashikanye bitanye naho uri bakaguca bitanu icyo rero nta n'ikintu na kimwe baguhaye basanga nyene uyabayahaye kumene akaguhohoterwa
nyene twabaha abantu baturengaga nyene ba ubu twara nirwatarinze demere okwezi tutana ngwane zizo duteza na zimu uyo kabisa turabye kuno bariko barakora urabona ko bakora badakora nk'abajya kuko bajya abantu gutwara nabi ugasanga murana shwanye cyangwa umwe ndifata ukabimwereka umaze kubimwereka akacavuga ngo kuba arengeje ko n'umunsi umwe kucyo gitazi bamanje ariko ntabwo igitazi baguhata ayo mande ni ukuvuga mande baguca neyo biba bishakiye nka stasiyone muramuna ya rigeni usanze rero warengeje ko nk'iminsi nk'itatu turaza kuyitora ucitanga 1000 kiburuka cyangwa 5000 ariko ashaka niyo yaguca kandi kingi yashyira no kurifunga rikigwa yakoze naho mugati wore kumye ibyangombwa cyangwa amafaranga ndaza kuyatana ku mugoroba umugabo mpikinga nkore ukama nka karanga muntu na karanga muntu namuntu ushobora kuyiheba kubera ubukora ngaha mu baraba ati ndaza kuyazana bikaca byanga kinga kaca libika agahindira ku mugoroba akaca kuvuga ngo mpa bitatu kibure bibiri ngo je na kuyagurana kaca yamu kinga yagirwa jingi ngo kona babakuye jingi ngo jena yakiriye neza cyane
kwa bya gene cyo kubera nimaze kujya muri mere ni sawa ngo rundi cyane abantu kazi yo yagira
ya amafaranga n'icyo cyanye ya gitazi ntamere cyane cyo cyo ntiyo reka guhimbara umuntu kuko mu bisanzwe burya twebwe umwanya umwe twibwa abisa twibwa twibwa feri ya duhimbaye nawe bitahimbaye turajyohewe nyene kuko muzigura tuvuye ko naho tuzobandanya turi hademire
umukuru w'igisagara cya Bujumbura yahawe amabwiriza ko azicana n'abatwara aya mashyira hamwe yabunguruza abantu n'ibintu kugira ngo batunganywe bushasha ukuntu hatozwa amafaranga y'abanywanyi babo mu Burundi amapikipiki n'amakinga ni bwo buryo bwa mbere bukoreshwa mu kwiyunguruza mu gihugu cyose hari amapikipiki arenga 25,000 mu gihe amakinga acishwa amafaranga arenga 23,000 icya gatatu cyazo kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura utubona abarenga 170,000 Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ejo tariki ya 8 isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore uyu munsi ubaye mu gihe hari byinshi abagore barimo abarundikazi bishimira kuko birimo kubaganisha mu nzira y'uburinganire ariko bakagaragaza ko iyo nzira ikiri ndende abavuga ibyo barimo umupfasoni Penta Haimana ushinzwe iterambere n'imibereho myiza y'umupfasoni mu ishyirahamwe Mark na Marie Louise Baricako uyobora ishyirahamwe ry'abapfasoni riharanira amahoro umupfasoni Haimana aratangira avuga ukuntu uburenganzira bw'umupfasoni bwifashe mu Burundi muri iki gihe bombi bari kuri mikro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije
cyambere cyoco twebwe nk'abari mu ishyirahamwe Christo Mark Ministre Africain de Compassion na cyane cyane abakinnyi bidurikiye yitwa Sefa Compassion de la Femme Africaine turashimira ubwa mbere ariko reka mbangire ipfundo z'umunsi mukuru mwiza abakinnyi bose abarundikazi akara barundikazi kabakinyizi bose bo ku isi yose rero nk'ugarutse kibazo mwari mumbajije mu Burundi by'ukuri urazi ikibazo umukenyezi afite ubu turashima aho bigeze kuko nk'akarorero mu mashinga amateka ibikenyeza 30 n'abakenyezi bakiye mu mateka ibikenyeza 40 n'abakenyezi muri guverinoma mu mashyirangangi 15 dufite batanu n'abakenyezi no kuvuga hari intambwe tugeze ko ibyo tukabishimira leta yacu tugashimira n'icyubahiro mukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye kuko urabona ko by'ukuri umukenyezi urazi ikibanza ariko arahabwa ubu biri ku ntambwe z'ukuri twavuga yuko ishimishije ugereranije no mu myaka yahera kandi ntibashobora kubona umukenyezi ashobora gufata ijambo ntibashobora kubona umukenyezi yiyungunganya muri ibi hari ibisata bimwe bimwe atashobora kwiga hari ibyo atashobora gukora kuko byagaragara ko umwenda arakumiriwe ariko by'ukuri turashima ku ntambwe bigeze ko kandi by'ukuri ibyo byose tukanabishimira leta yacu kuko nk'uko bivugwa ko ari leta mbyeyi kandi ari leta nkuzi urabona ko by'ukuri ni mubyeyi kandi by'ukuri ikibanza umukenyezi afite ubu turabishima aho bigeze
ibintu mubona ko bitarashika ku rugero mwifuza ku bijyanye n'agateka k'umufasoni ku bijyanye n'uburenganzira bw'umufasoni ni nk'ibihe ibintu mwibaza ko byoba bigikenewe kunagurwa
murakoze cyane nk'uko navuze ati ntambwe ishimishije turifuza yuko ibyo kongererwa kuko ugerageje kuraba hari nk'amwe hamwe usanga umukenyezi agenda arakumirwa gato bagifite amakenga bavuga ati ibi ntitwobira umukenyezi nk'ubuzi ntiyo gukora kubera ari ibyo kwibaruka ngo hari amezi icyenda witeze ko atazokora akazi ariko nk'uko by'ukuri ikivugo dufite umwaka kivuga ngo ubukerebutsi bw'abakenyezi cyo ku giterambere kuri bose ni ukuvuga ubukerebutsi bwacu by'ukuri turakeneye yuko bugaragaza bakabona ko by'ukuri burya umukenyezi arashoboye kandi n'ibyo arashoboye ariko rero bwa bukerebutsi bwacu turakeneye yuko rero tujya ku kizi abakenyezi dushyire ko dukore tubereke ko by'ukuri dushoboye na hahandi bavuga ati oya aha twubakumira bihere biveho nyiricyubahiro yaravuze ati ubu tugezaho yuko yaba umukenyezi yaba umugabo amahirwe aba amwe ni ukuvuga ubukerebutsi bw'umuntu nibwo buzomuranga ndetse bukamuha kuronka ibyishimo byo twanagiza atari n'ibindi bice twiyumvira ngo 50 cyangwa 40 oya ahubwo bikarushiriza bivanye n'ubukerebutsi tugenda turerekana by'ukuri yuko dushoboye
rigome ku byerekana aho umukenyezi muri rusange mu Burundi haba mu babirimizi mu bakenyezi eka baruguru canke ahandi hose uburenganzira bubafise bungana iki mu miryango zifashe gute hari ikintu mubona gikwiye kunagurwa
murakoze nk'uko twavuze ati hariho intambwe ugerageje kureba no mu bakenyezi b'irimizi ubu urashobora gusanga abakenyezi b'irimizi bagiye mu makoperative bakajya hamwe bakiyungunganya ubu turabona hirya no hino abakenyezi bahabwa ijambo abakuru b'imitungo ugasanga n'abakenyezi hirya no hino ugasanga bajya twita ngo abanyemisikiya ugasanga harimo abakenyezi ugasanga umwirimizi barafite koperative yo kurima ibiraya kurima ibijumbu bitera ibitoki hirya no hino ugasanga harimo kwiyungunganya hagati y'abakenyezi urabona ko umukenyezi ubu ariko arava mu kinyegero akajya ahabona ariko rero nk'uko muvuze ati icyo nagurwa ugiye kuraba muri aba bakenyezi b'irimizi hariho bamwe bamugisanga bagiye cyangwa ugasanga bubakanye bararitahura ugasanga bamwe bamwe si bose ariko bashobora kubona bamwe bamwe bataragira ahantu ngo batahure yuko umukenyezi nawe burya arafite akamaro akumva umenga agiye yoba ashaka kumurengera oya ariko ugasanga ari abasinzi n'abatarabitangura nabo bo turifuza yuko babitangura ahubwo bakadushyigikira kuko burya twebwe nk'ishyirahamwe rikristo ijambo ry'imana riratubwira ngo burya umukenyezi akwiye kuba igitsibo cy'umugabo wiwe ariko kandi n'umugabo nawe aragaruka agakingira umukenyezi wiwe ni ukuvuga abagabo bacu tuza kudushyigikira bakadutera intege bakabona by'ukuri yuko ibyo two turakora kuko burya batagiye baradutera intege twocika intege kuko nibo mu bisanzwe tunavuga ko ni protection ariko natwe n'abakenyezi tukagaruka ntitwibagire yuko turi bari na rugo inshingano zacu tuza kuzikora kuko ijambo ry'imana ridusaba tukubaha abagabo bacu tukababera igitsibo mu mutwe hama nabo bakagaruka bakadukunda bakadushyigikira kugira ngo nabwo bukerebutsi bwacu bugaragarire bose
mu kanya gatoya cyane rwose akamwotera abafasoni mwavuze ko ariho abafasoni gushika ubu ataramenya uburenganzira bwabo akamwotera abafasoni muri rusange ni akahe
akamwotera abafasoni muri rusange muri make turafite ikivugo two turakorera ko kivuga ngo ubumwe mu budasa hari bintu byinshi abantu dukunda kwibaza ngo ni bidutandukanya imigambwe amagini intara ubwoko ibitsina oya ibyo byose ni ubutunzi Imana yaduhaye burya tugiye hamwe ubumwe buzana ikintu gikomeye duhamagara abakenyezi rero kimwe bakenyezi tuve hasi tuje hamwe dukorere hamwe dusengere hamwe dusangire ibyiyumviro dusangire imigambi dushyire hamwe inkomezi zacu kugira ngo dushobore kugaragaza ubukerebutsi dufite kugira ngo dushike ku iterambere riramye kandi ikindi nacyo ibyo byose tubikore twitwa ko turi ba inarugo dutunganye neza iby'imigambi y'iterambere tubere isoko y'iterambere kuri bose ariko kandi tugaruke no mu ngo zacu twibuke ko turi ba inarugo ibyo dusabwa nk'inshingano za ba inarugo nazo nyine tuzishyire mu ngiro tuzikore uko bisabwa rero ibyo numva navuga ati bakenyezi tugire umunsi mukuru mwiza ariko kandi twebwe gusangira ibyiyumviro gusangira imigambi gushyira hamwe inkomezi kugira ngo dutere iterambere rirama ku miryango yacu ku gihugu cyacu eka ndetse no mu kibano ariko na cyane cyane tukomeze kwibuka ko turi ba inarugo dusubire twitwararike kandi dushyire mu ngiro inshingano zose dusabwa nka ba inarugo kugira ngo no mu rugo rwacu byose bikomeze kugenda neza.
Kamumutera abashingantahe muri rusange
abashingantahe nabo nyine turagaruka tukababwira tuti abashingantahe bacu mutadushyigikiye burya hari aho tutoshika kuko twese turi magirirane turakeneye ko abashingantahe nabo badushyigikira bakadutera intege bakadufata ukuboko kuko kujya jambo ry'Imana rivuga ngo turabahanuzi babo ariko nabo bagaruka bakaba abadukingira ni ukuvuga yuko uri kumwe n'umugabo urumva ufite ukingiwe rero turabasaba ko nabo tumva hafi kugira ngo dushobore natwe kugera kure turi kumwe nabo kuko byose tuza kubikorera hamwe nabo.
Enjeniyeri Penta Hayimana murakoze cyane rwose ku kanya mahari radio ijwi rya Amerika kuri uyu munsi uri hejuru umunsi ukomeye wahariwe abapfasoni ku isi yose murakoze.
Murakoze namwe.
Sivuhara bw'umupfasoni nafise byinshi twabivuga ko nafise byinshi twabivuga ko twafise ibintu byinshi byabaye ibintu byinshi byakoretse uno munsi ibihugu byose byo muri ayo ntara ntitwovuga ko bigeze ahangana hariho bimwe bimwe byagiye kare bimaze gutera imbere cyane n'ibindi biriko biraza ndabona yuko hariho intambwe yabayeho cyane cyane kucerekeye umukenyezi mu byo kurongora igihugu umukenyezi mu by'ubutunzi umukenyezi mu by'ibintu byose bikorerwa hanze atari ibyo mu rugo gusa hariho intambwe yakoretse nini nuko nyine ubu tugeze mu kindi gihe cy'iki kiza cya corona nacyo nyine mbona neza gisa niko kiriko cyahindura ibintu bishobora guhinduka cyane mugabo tubiraje neza hari ibihugu by'ukuri ubona byatindere
muri iyo ntara yose nk'uko mubivuze hari intambwe ikomeye naho iyo ntambwe itangana mu bihugu bitandukanye ariko hariho n'abavuga ko intambwe ikiri ndende kugira ngo uburenganzira bw'umufasoni bugaragare kugira ngo eka umufasoni yishire yizane aronke ibintu byose afitiye uburenganzira ibintu mwifuza mubona ko gushika ubu bitarashikwa ko muri ibyo bihugu nyine cyangwa muri iyo ntara ni hibi
hari byinshi nitubiva ngo tubiheze byinshi nyine ariko ndavuga ko habaye intambwe si ukuvuga ngo byaratunganye byarabaye neza mugabo ndiko ndaraba nk'amabanga abazeza atari nk'igihugu kimwe n'ukuri bacabona yuko abakenyezi bari hasi barashashirwa hasi hariho mu buryo bwo ku ibihugu ndibi biradakungora kubivuga nk'uko uri kurambaga kuko mu bihugu byose ntituri hamwe ntitugeze hamwe hariho abagiye bariko baragenda badusiga mugabo tubiraze neza tugabiraba muri rusange intambwe irasaba ndende igitume kiri ndende ni iki abakenyezi ni benshi ubiraze rero nabo bitwa ko baserukira abandi baratari bake cyane uraje igitigiri cy'abakenyezi bariho mu bihugu hanyuma hariho ibibazo byinshi ikibazo cya mbere uko kenshi usanga abakenyezi nabo nyine bataramenya neza uburenganzira bwabo hanyuma kandi bakaba bacibaza kubera abantu bose bibaza ko bashikenyezi batabishobora cyangwa batabishoboye nawe bikakuzamo mu mutima ukibaza ngo ntubishoboye ni igikorwa rero turiko turakorera ko kugira ngo twubahure abakenyezi tuvuga ngibi bya politiki abakenyezi bose barishifuza kuja mu nzego sibyo kandi twese turifuza ko abakenyezi baja mu nzego mugabo abu wasanga hehe kuba taja muri politiki kuba tiangaza kuwele ki kuwele hariho umuntu cyitwa kulture kitari na kulture by'ukuri yemeje yuko abakenyezi bataja muri politiki kwivye n'ibyo abagabo abakenyezi ni bayi na rugo bagume muhira
kuri cyo kibazo akamumotera abafasoni nakahe muri rusange
kama kotera abafasoni muri rusange nuko abafasoni bose bomenya kwivye igihugu baraba nta muntu n'umwe azi kuvugira ibyo wawe nuko wewe wovyivugira naho hoba abagabo benshi bariko baravugira abakenyezi ntibazashobora kutuvugira nkuko twebwe twokwivugira ni ukuvuga rero yuko birakenewe cyane ko abakenyezi bahindura ingendo bakemera kwinjira mu izo nzego bakinjira mu biraro igihugu byose bakabifata nk'ibyabo ibyo hindura na twebwe muri iyo turiko turavuga by'umunsi mukuru wahariwe abakenyezi hari ikivugo nakunze cyane baduye baduhaye tugendera ko twumvikanye ko twese nk'abakenyezi so ikivugo kivuga ngo uburongozi bw'abakenyezi turondere impinduka igakumira
tukivuganye ni kubyakiye iyo mpinduka ikakurya kumirwa hari amakuru atangazwa avuga ko naho hariho iterambere mu byerekeye ibibanza abafasoni baronka muri politike haba mu nama nshinga amateka ika muri leta no mu bindi bibanza byo ikagutegetse ku mitumba hari ikibazo gihambaye cyane rwose kikiri mu mitima y'abantu bamwe bamwe usanga umufasoni acinyizwa yaba umufasoni wo mu bishyira bikomeye cyane mu mihana ya ruguru icyo kibazo ku bwanyu kifashe gute cyane cyorangira gute
erega naho biba byose umutegetsi kirazira yuko avuga kirazira ko umutegetsi avuga ijambo kuko avuze ijambo ridahuye n'ibyo uri kuravuga byitwa icaha nico gituma n'abakenyezi n'abakenyezi bumva bashira mu nzego akenshi si barye babishoboye akenshi inzego bagushyizemo akagutora akagushyiramo uramenye yuko atari hari na hose agatari cyo kibanza cyawe ibyo nuko turabyirondera tuzobyirondera tubishike ko duhimiriza abacu kugira ngo babishike ko nari nkanjye abakenyezi kenshi umugabo wese yumva ashaka kwerekana ko ari we ategeka kugira ngo yerekane rero ko ari we ategeka yiraga ngo gusiza uwundi nicyo kimwerekana ko akomeye kenshi n'ukuri nibyo abakenyezi benshi baracinzwa abakenyezi benshi barahohoterwa abakenyezi benshi baramererwa nabi haba mu ngo haba mu buzi abakenyezi benshi abagabo benshi ababonamwo kuryamana nabo haba mu kazi haba aho muhurira haba aho mugendana babakubonamo ibyo ugaca usanga birahinduye agaciro umuntu ashobora guha uwundi ugaca usanga birahinduye n'agaciro wowe ugenewe wo kwiha abakenyezi benshi bamba bagenda binyegeje bajya kure y'abantu kubera batinya yuko usanga babafashe muri ibyo
izo zohinduka gute akamumotera abashyira ntahe nkaka
izo zohinduka ikintu cyohindura ibyo bintu kandi tuguma turiko turavuga ni umunsi abashinga ntahe n'urwaruka n'abakenyezi n'abantu bose bazomenya yuko uwo mutwaro w'abakenyezi ngo agateka kazina muntu k'abakenyezi atari umutwaro w'abakenyezi gusa nuko abo umutwaro w'abakenyezi gusa kuko turiko turondera iki turiko turondera ibihugu byiza gusumba turiko turondera ibihugu biraba imbere birondera iterambere ibyo rero n'impaka abagabo urwaruka abakiri bato n'abakuze na cyane cyane abategetsi bafashe mu minwe icyo kibazo cyo gukumira abakenyezi no kubagumiza hasi bagumiza hasi kugira ngo bakigire ikibazo cy'ukuri cyo gushyira imbere umutegetsi abivuga ati abakenyezi birinda kubashyiramo
Professor Bani Louise Mbarichako umukuru w'ishyirahamwe Mouvement Idamahoro murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika ku uyu munsi uri hejuru umunsi amakungu yose ahimbaza umufasoni mwakoze cyane rwose
murakoze cyane
Shuti muduteza matwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Mundikije naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.